Serugo Inarugo namwe baregwa
sanga isanganiro usangira ikiyago
ndabaramukije mwebwe mwese muteza biri radio isanganiro sanga ikaze muri kino kiganiro isanganiro ry'imijyango mu kiganiro cuno munsi tubayagira ibijanye no konsa umwana kuva kivuka nka bumwe mu buryo kama ubwo gutandukanya ivyaro nkuko tubikura ku rubuga rw'ishira hamwe mpuzamakungu gita hagateka k'abana ku isi UNICEF ugo rubuga rwerekana ko ku rwego rw'isi yose abana bari munsi ya mezi 6 bonswa neza bari ku bice biri hagati ya 44% kwijana mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere abana bonswa neza bari ku bice 58% kwijana mu gihe Burundi bwo buri hejuru cyane ukaba buri hagati y'ibice 82% na 83% kwijana uko nsa umwana kuva kivuka ni bumwe mu buryo kama bwo gutandukanya ibyaro ivyo navyo bigatuma umwana n'umubyeyi bagira amagara meza uburyo kama bwo konsa umwana neza bufasha gute mu gutandukanya ibyaro hasabwe iki kugira ngo ubwo buryo bwo konsa umwana ubukore nize ntambamye ababyeyi bagira zituma badakoresha ubwo buryo kama bwo konsa umwana abubakanye na cane cane abakenyezi bo babatahura gute ubwo buryo ivyo hamwe n'ibindi bibazo nivyo tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro isanganiro ry'imijyango aho tuza kuba turi kumwe n'abatumire bubakanye bumwe mu buryo kama bakoresha mu gutandukanya ibyaro harimo konsa bakaba basanzwe batanga inyigisho zo gukoresha uburyo kama bwo gutandukanya ibyaro muri Ekleziya Gatolika Mediatrice Ndikumana nije nabateguriye isanganiro ry'imijyango cuno munsi kikaba categuwe mu mugambi nyunganira umugambi w'abakenyezi babamenyesha makuru AFJO mugagishikirizwa na radio isanganiro nongeye kubaha ikaze
isanganiro
Imbere yuko tuja mwidonido rya kino kiganiro duhikaza abatumire bace bidondora
nitwa Nzoya Geraldine abane bakanye n'umushinga ntaho umwe wanje araje kwivuga nawe yego tukaba dufise abana babiri turiko turashikana imyaka 12 twubakanye bubatse itariki 14 zo ku 12 mu 2013
namwe
yego murakoze cyane nanje amazina yanje nitwa Nibaruta Donatien nkuko yavuze turubatse dufise abana babiri umwana umwe afise ariko ari imyaka 11 ukwezi ku 10 tariki 10 zo kwije imyaka 11 umukurikira nawe afise imyaka 8
kubera iki mwahisemwo gukoresha uburyo kama na cane cane bwo konsa kugira ngo mutandukanye ibyaro
kwahisemwo uburyo kama kuko ari bwo bwubahiriza umugambi w'Imana ari bwo bwubahiriza iteka Imana ishaka ku bantu nico gituma twahisemwo ubu buryo twafashe iyo ngingo bivanye no kwizera kwacu no kugira ngo dutandukanye ibyaro byose birimwo twaravyize muri Ekleziya Gatolika bariko baradutegurira kubakana ro Kristo ego jewe nari ruguru nawe yari no mu gisagara jewe nije batanguye kubwira Patiri yari karamfasha muri izo nyigisho antegurira kubaka ro Kristo yarambaje ati mbega wewe utegekanya kuzotandukanya imbyaro ukoresheje uburyo ubuhe hanyuma umushari wane nawe iyo yarari no baravyiga jewe naramutelefonye ndamubarira ibyo numvise nawe ino arashikirwa barabibigisha bamaze kubibigisha acara telefona terega batubwiye ibijanye n'ingene batubaza ko twifuza gutandukanya imbyaro baratwigisha ibyo uburyo kama hanyuma rero kuvico gihe turavugana yuko tuzobiyaga twe twabiyaze tukiri muri fiancée uburyo tuzokoresha mu gutandukanya imbyaro abana tuzovyara uko bangana ivyo twabiyaze tutarubakana dushitse no nkuko yabivuze tumaze kubana nibungenze umwana wa mbere tusha turumva barahamagaye kuri munsi tusha turagenda tugiye bacha bavuga bati ntitwakira bibungenze banze mugende mwibaruke hanyuma muzoca mugaruka umwana kwija amezi 3 akwija amezi 3 rero kwaje rutangura kwiga turiga ariko imbere yaho kubera twaba mu gihosha kuri kote yegereye mu Kamenge bashobora hamagara mu Kamenge shatuja mu Kamenge kuko niho hari hafi kuri twewe muri paruwase Kamenge niho twavyigiye turiga turamenya tumenye hanyuma haragera igihe badushima ko twofasha abandi turagenda turagira formation tugize formation ibisabwa turabicitsa turabishikana hanyuma baraduha uburenganzira umwongere wa diocese araduha ububasha atubika kibiganza radutuma kumenyesha iyo nkuru nziza
bwadutemwe ubwo buryo kama nuko twabigiye inama hakiri kare twabazanye mbega bizogenda gute bizogenda gute twabigiye inama hakiri kare kubera turiko twigiye inyigisho z'ubugeni dusanzwe turi abakatolika muri izo nyigisho z'ubugeni muri kiliziya katolika barategekanya icigwa kijanye n'ukuntu abariko bashingiza abo batandukanye ibyaha barahetse rero bakavuga ati gena muganire muvugane mbega muzokoresha iki mu gutandukanya ibyaha n'umwagira kwibaruka yego naho twavyumviye cyo tugira imana tumaze kubakana turi dutangwe kuja kuziga umva so itangazo kuri monsio tugira tugende ico kibano dusubije nyuma ati mutaribaruka ntibikunda turese n'amagara y'umukenyezi ariko araho none kare n'ubutunzi buri ko butera bugenda
nzo ya Geraldine aratubwira uko umuvyeyi yo konsa neza umwana bigatuma atamukurikiza n'ingoga
tandukanye imbyaro dukoresheje konsa neza rero no kuvuga konsa umwana utamuvangira ikintu na kimwe ukamunsi ibere gusa amaberebere yonyene kuva akivuka gushika kumeza tandatu ubwo buryo narabukoresheje ariko jewe hari ubundi nakoresha ubwo bwabaye supplementaire koresha kugendereza uruziri no kugendereza ihindagurika ry'imero y'umuhogo w'igitereko no kuvuga rero konsa neza si ico cyonyene no kuvuga wonsa inchuro umunane ku munsi muri amasaha 28 no kuvuga uko amasaha 3 aheze uronse umwana uko amasaha 3 aheze uronse umwana ivyo bituma utamukurikiza n'ingoga apana kuzura mukura kuranya amazi umunota umwe kwibere ucuhindura ushira kurindi oya no kuvuga niburi uramushira kwibere iminota 15 akonka gakwega akariheza no kuvuga agakuramo vya bindi vyose birimo bifasha umwana ana hari ingaburo ziba ziri mu maberebere y'umuvyeyi bifasha umwana bigatuma akura neza hanyuma ubonye arari kweze rya mbere yafise akayabago ararihejeje ugaheza ugahindura ugashira kurindi akajyonka kari kwega hanyuma umwana akaje ngaho gakina akiruhukira kandi konsa umwana neza so kumushira ko muce wiraramira urabe hijya ubugiriki no kuvuga umwana ari karonka murabona yuko abari karaba mama wiwe mu maso nawe wa muvyeyi uri kuramwo uramuraba mugakina akakuyagira umwana akakuyagisha akavuga akagiriya agakiriza kuguru akano agacumita kurindi bere canka afata kandi kano akagucumita mu kanwa aho uri uraraba umwana muyaga mutwenga aho niho umwana nezerwa niho akura kwa rukundo rw'umwana n'umuvyeyi ngira ngo mubiravye hari igihe umwana uzubona yiyadukije akarira ukaza wumva aradutse ararize cyane ukibaza mbega umwana bayiki iki ni hahandi umwana yakuravye yakuyagishije yagukinishije wowe amuvyeyi we ntiwigeze umubona sihuri uri kuri telefone uri kurafungura uri muri biriya wamushize kwibere nka kujya kwimpene yako nkagaje umwana ugumugenda muri biriya oya su kubonsa neza no kuvuga murayagana umwana mugateri kuno mugakina mugagirana ivyo bituma umwana bimoha akanyamuneza kandi no kuvuga iyo wonkeje umwana utegerezwa kuba wafunguye neza ufungura neza imbere yo kumwonsa canke inyuma no kuvuga uranywa amazi uranywa umutobe uranywa ifanta uranywa ji ikintu shoboye kuronka muri ivyo ivyo bituma umwana akurana amagara meza kandi ugafungura za mfungurwa zirimo imigwi itatu ntanga nguvu nsanganya ngaburo na ndema mubiri kugira ngo umwana akurane amagara meza kirabujijwe rero kushiramo inzoga iyo uri kuronsa umwana ni nko mu gihe uba wibunge
birashika umuvyeyi agatwara imbanya ariko aronsa
arashobora kuyitwara bivanye nuko umubiri wiwuremwe bivanye nuko Imana yamuremye ariko ubundi hadaciye mwico no kuvuga umwonkeje amezi 6 neza kujya bitegerezwa atakindi kintu na kimwe umuvangiye ntushobora gusama imbanya kuko mu mubiri haba hari ibindi bintu biriko birakogwa hari amategeko ava mu mutwe hari akantu kari munsi y'ubwonko bita imbwiriza mubiri niko gatanga amategeko ku muntu ivyo dukora byose ivyo andiko ndavuga niko kari ko karatanga amategeko no kuvuga muri ico gihe umuntu rero uri kuronsa karatanga amategeko hakaza iyo wonkeje neza haza iryo tegeko rimwe urumva ako kantu gatanga amategeko haza gatuma haba imbiza mubiri gahingura imbiza mubiri imbiza mubiri rero nayo ni yicigirane icikora mu mubiri igatuma hahingurwa neza ya monko urumva mu mubiri hacagumayo guhingura monko guhingura monko guhingura monko mugabo uhinduye ugasanga ntukurikije vya biringo wategezwe kosa canke ukacumuvangiramwo ibindi bintu nokuvuga ya amategeko avuye mu mutwe aca hindura hazindi mbiza mubiri guhingura imbuto uca wumva rero ko hacatangura kugwana zambiza mubiri zibiri iyitsinze ucusanga iyitonkeje neza rero haca hatsinda yambiza mubiri gira kabiri yuguhingura imbuto hamaze guhingura imbuto urumva ko usama bica bishoboka
Igihe amezi atandatu aheze baca batangura guha umwana n'ibindi bifungurwa aho usanga umwana atabandanije konka nk'uko vyahora muri ico gihe umuvyeyi arashobora gusama ngo ni vyiza rero ko umuvyeyi akoresha n'ubundi buryo kama bwo gukingira gusama n'ingoga
ku mezi atandatu arashobora gusama inda canke ntayisame bivana n'ugushaka kwiwe ivyo bicabiza mu bundi buryo atari ubwukonsa hari ibindi bimenyeso tuba twaramwigishije bimutandukaniriza igihe cyo kurondoka n'igihe cyo kutarondoka kuvuga hari bice bibiri umukenyezi agendereza mu kwezi kwiwe agashobora kubona ati muri iki gihe ndashobora gusama muri iki gihe sinshobora gusama mugabo ariko yisunga vya bimenyetso bidutandukaniriza irondoka igihe cirondoka n'igihe cyo kutarondoka
Nibaruta donation wewe nk'umushinga ntawe wanzu ya Geraldine na cyane cyane ko musanzwe munatanga nize nyigisho zo gutandukanya imbyaro hakoreshejwe uburyo ukama uruhara rw'umugabo n'uruhe kugira ngo umukenyezi ashobore gutandukanya imbyaro akoresheje ubwo buryo kama bwo konsa
ubuziti jewe nifuza yuko gukurikiza bwa buryo neza gukurikiza umwana neza hataragera tacubiheza ngo bintore kubera mama avyumvikaga kandi sa yuko nabagabo ngo bishiramwe uruha twabishiramwe intege kuko mu mwese uko avuze yuko bisa yuko umukenyezi afungura neza ateza kuronka ya maji wa mutobe zafungwa ndimwa mubiri aguteza kumutera intege musumira vya bindi byose ashaka kugira ngo umwana abandanye kira amakara neza no muvyero nyene abandanye kira amakara meza
nzo ya Geraldine mbega intambamye wagize zoba zabayizahe
je nta ntambamye nyinshi nagize ntazo nagize kuko nta kazi nari mfise nari mbaye ngaho ndetse abo bana kandi urumva yuko na nibarutse bake si benshi mu gihe naho nagiye naragiye kurondera ubuzima ndagenda nagiye ku mwana agira kabiri mugabo naho urabona n'uyu munsi kawe ngifise nta ngorane byigeze bintera ego jewe nta kibazo na kimwe nigeze ngira igihe nasimbye agenda ahantu kurondera ubuzima ntibyakunza ko ndamwonsa urumva ko bidakunda ntibyakunze ko ndamwonsa ibyo biringo munani ku munsi ariko naragerageje ko niburi urashobora no kumwonsa inshuro zitandatu ku munsi no kuvuga uko amasahane aheze
ntabwo bawagize ko uhavu usama ico gihe bitakunze ko wonsa umwana nkuko byategerezwe
ntabwo banagize kuko hari ibindi hari ubundi buryo nariko ndakoresha narimvise ubundi buryo ndiko ndakoresha naragendereza vya bimenyetso birangirondoka ku mukenyezi nkamenya nti mbonye iki muri iki gihe nica gasamo mbonye kiriya muri iki gihe sinshobora gusama niyo mpamvu ubwo buryo bw'ukonsa mu gihe ntari ndabushoboye ntacyo byantwaye
nk'abasanzwe batanga inyigisho zingo n'imiryango igihe muwa muri ko muyaga n'abandi bakenyezi mwumva batahura ubwo buryo kama bwo gutandukanya imbyaro biciye mu konsa umwana neza
turiko turayaga ndumva yuko batabutahura batavyumva uri kubabigisha bakubwira ati ivyo ni ivyo iwanyu mwahiriwe mwagize nte jewe bamwe bakavuga ngo jewe umugabo wanjye ivyo ntavyonyemerera naho mwirirwa mwicaye mufise umwanya wo kwirirwa muronsa ayo masaha yose jewe nirirwa guhangayika kasigura ati uko biri kose naho uba wirirwa guhangayika urashobora kugerageza bidakunze naho hari ubundi buryo atari ubwo bwo konsa ushobora kuza gufashamo bamwe bakakubwira ati jewe umugabo ntabinyemerera kuko muri ubu buryo kama hariho akigoro ko kwihangana Nuvuga muri vya bice navuga bibiri umukenyezi abarimo mu kwezi kwiwe ico gusama n'ico kudasama mu gihe ugendereje ku kwezi kwawe ukabona igihe cyo gusama ushokora kigoro ko kwihangana mukihangana kandi ntaco mubo hano mukaca mukorera muri ca gihe umukenyezi adashobora gusama imbanye kandi ntaco bitwara nuvuga abakenyezi bashobora gukurikiza ayo amategeko y'ukonsa umwana neza nabo baba bari mu buryo kama nibo bavyitwararika ariko bari yabandi ntavyo bitwararika nyene kuko ntibaza kamaro kavyo n'ukonsa neza ntibaba bazi carico
Tubibutse ko muri ko mukurikirana ikiganiro cy'isanganiro ry'imiryango aho turi ko tubayagira ibijanye no konsa umwana kuva kivuka nka bumwe mu buryo kama ubwo gutandukanya imbyaro Donatien namwe mubaza ko intambamye zo barizaye
No vuga yuko ahubwo abakenyezi bakwiye kuvyitwareka ko abakenyezi benshi baratinya konsa abana naho bitugora ugasanga bari kubuze ugashusanga nimo buri naho yofata ya mezi 3 basi bamuha yikonje iyo ufata umwanya basi akonsa umwana neza muri ya mezi 3 yiwe bamuhaye ariko no muso sanga yatwawe 2002 ugasanga abana babatererekanye abakozi ugasanga mbere na gwa rukundo yo haye umuvyeyi yarohaye umukozi abavyeyi rutwo bahanura yuko bwo konsa abana babo neza kugira ngo baronke gwa rukundo ruri hagati y'umwana umuvyeyi abavyeyi turabwira ingene bonsa abana turakibabwira ingene bashaka konsa abana babo neza cyane kuko iyo umukenyezi yonkeje umwana neza bituma adakurikizana ingoga ku bakenyezi bize tuvuga yuko bagomba gushiramo bya biharuro byinshi biga mu ishuri bakaca bagomba guhinyuza n'ababikuriye baje munyigisho tirekatura yuko vya bintu batubwira yuko ari vyo kajusanga barabikoze kajusanga banasamye munywe no bagaruka gushinga intaheti yamara ivyo batubwiye nivyo ariko bakenyezi bataciye ku ntebe y'ishuri baza bazi ico baje kurondera niho banyaruka no kubitegera naco gituma turiko turigisha twigisha mu rurimi rw'ikirundi kugira ngo bose bavyumve babitahure dutahorane kumwe
kugira ngo umuvyeyi ntashobore gusama ariko aronse umwana ngo ni byiza ko hambavu y'ubwo buryo kama bwo konsa umwana neza kuyokoresha n'ubundi buryo kama bwo kugendereza uruziri n'uburyo bwo kugendereza ihindagurika ry'imere y'umuhogo w'igitereko
ategeje gukoresha n'ubundi buryo kuko ubwo bwonyene ntibukwiye ntibukwiye kuko hariho umukenyezi navuze ko abakenyezi dutandukanye hariho udashikana yo meza 6 atarerera umwana no kuvuga arashobora gushasama imba none uwumva ubwo buryo ntacyo bwo babuki bikumufashije ntacyo bwo babikumariye no kuvuga yuko ategezwe kubangikanya nubwo bundi buryo uburyo bwo kugendereza uruziri canke uburyo bwo kugendereza ihindagurika ry'imero y'umuhogo w'igitereko
Donatien mbega ko bisaba ko mukenyezi akoresha nubwo bundi buryo kama bwo gutandukanya imbyaro abagabo barabitahura
Sinesha bitahura kuko twavuze yuko hanini bishingiye ku kwihangana n'abashinga ntaye hari gihamwe mwe biratugora kumva yuko umushinga ntashobora kwihangana akamaro kwezi kose ataranguye amabanga yabubatse amabanga yo kuburiri usanga bigoye kubwira ati no bangwaye no bangize gute bavyagenze gute arabikigendera kuri ya migani ya kera umbuga itantira ntirara mu bugarita ikavye ubifatikanije nubwo buryo bubiri usanga rero bica byungura cyane kuko wa mushinga ntaye aca bitahura gusoma aca amenya ingene afata neza wa mukenyezi wiwe
kubgawe uko gutandukanya imbyaro byakunguye iki
cyo byahinduye kuri jewe ku mubiri jewe byanyigishije kubabarana n'uwo twubakanye gusoneranira byarongereje urukundo kuko murayaga mugafashanya bitandukanye nabijya by'abandi bakoresha buriya buryo no kuvuga nibanga ryo kuburiri murariyaga sugupfa gucakirana ku nguvu nka babandi wa mugabashika ngo hindukira mu buryo kama suko bimeze canke wa mugore ushika wa mugabo ngo ingo ntanaravye ngurarushe ntana murayaga byose mukabishira hamwe mukabona turi umunsi birakunda canke ntibikunda kuko mu mwavyigiye hamwe kandi mufise ihangiro mubona ico bizobamarira muraheza mukavyumvikana rero ico nico byadufashije
mbega mu rugo naho bifise akamara kahe igihe habaye uko gutandukanya imbyaro
birafasha urugo kwitonganya neza mukabana mwumvikana mugafashanya apana kumwe akora iki uwundi gira kiriya uwundi gira uku ugasanga umenga hari brado fere mu muryango ariko murashira hamwe mugakundana nyene mukayaga muri mu buryo kama aba babona baribaza ico muri bakakibura jeho hari ahantu nabaye buca nimukira hariho umupapa twabana akabona rero ingene tugendana n'abana ingene bakurikirana akambaza ngo none ngo nta ntabwo warigeze kwimvira kuja kwihebera imana ngo waragiye mu babikira noya nti narahaswe hanyuma agahora hagahera ikindi gihe akambaza ngo umugabo wawe ngo yarasohoka umupatiri ntiyarahaswe nyene ntirumva ntiyagiye ni nari namugose ntibyakunze kwagenda akambaza ati none akiyumvira ingana mbaza ngo mukurikiranya gute mutandukanye imbyaro gute bugacabona mu gatondo turabyuza turagiye akambaza ngo mugiye ngo hajya mwari mugiye twari tugiye gusenga cyangwa twari tugiye kwigisha ingo n'imiryango none mubigisha ibiki nkamubwira mugabo ako kugutandukanye imbyaro agakena ingena nayo sinakimubarira kuko ntacyo yabambajije mugabo nkabona yuko ari cyo ashaka iyo muri mu buryo kama murakundana bagatangara abababona
nize manuro mwoha abataratahura ubwo buryo kama bwo gutandukanya imbyaro biciye mu konsa umwana neza kuva kivuka
twabaha impanuro yo kuvyitwararika kuko birafise akamaro bakonsa neza mu gihe babona yuko batabishoboye batavyumva bagasaba impanuro kuko muri Ekleziya Katolika hariho igisata cy'ingo n'imiryango kijijwe gufasha imiryango barabafasha mu nyigisho zitandukanye n'ivyo vyose barabihanura abakenyezi imiryango ingene bokonsa neza kenshi mu maparuwase akoramo igisata cy'ingo n'imiryango cyitungarije neza bama bariko baratumira mu kwa gatano baratumira ingo n'imiryango bakabigisha kubijanye n'uburyo bwo gutandukanya imbyaro canke bakabatumira ku migwi itandukanye baba bubatse baba batubatse bakabigisha ingene botandukanya imbyaro bakoresheje uburyo kama n'ubu buryo gukonsa neza ntibusigara inyuma
namwe mushinga ntahe donation nize impanuro mwoha abariko barakurikirana kino kiganiro
ko bahanura yuko ubwo buryo bwo buruhumbira bakabwita cyane duhamagara cyane abashinga ntahe hari gihe kenshi dukunda kugorana tukabera intambamye abakenyezi bacu mukenyezi ugasanga aravyumva mushinga ntahe nawe ugasanga ntavyo yumva rero nuhanura yuko bose nyira ku mugozi bakumvikana kuko bakaganira iyo habaye ikiyago rero byose birashoboka nta kidashoboka
aha niho kino kiganiro isanganiro ry'imiryango kirangiriye tukaba twariko tubayagira ibijanye no konsa umwana nka bumwe mu buryo kama bwo gutandukanya imbyaro muri kino kiganiro mukaba mwumvise ukuntu umubyeyi ashobora konsa umwana neza kugira ngo ntashobore gusama igihe yonsa umwana ngo ni ngombwa ko umubyeyi yonsa umwana amezi atandatu atakinda muvangiye kandi akamwonsa inshuro 8 ku munsi mu masaha 24 akamwonsa uko amasaha 3 ataheze ariko rero ngo ni byiza ko hambavu y'ubwo buryo ko umubyeyi akoresha ubundi buryo kama bwo gutandukanya imbyaro nko kugendereza uruziri no kugendereza ihindagurika ry'imero y'umuhogo w'igitereko ariko rero ababyeyi benshi ntibaratahura akamaro ko konsa umwana neza kuko benshi usanga bafatiriwe n'akazi hakaba hariho n'abandi batinya konsa abana babo abagabo nabo ngo bafise uruhara ntangere mu gufasha abakenyezi babo kugira ngo bashobore konsa neza aho naho ni nko kubaronsa ibyo bafungura bituma baronka ivyankenerwa mu mubiri gutandukanya imbyaro rero bituma umubyeyi n'umwana bagira amagara meza bigafasha urugo kwitunganya neza bigatuma n'ubutunzi bw'umuryango bwisununura kino kiganiro kikaba categuwe mu mugambi nyunganira umugambi w'abakenyezi babamenyesha makuru AFJO mukagishikiriza na radio isanganiro mufise ico munganira mushobora kwakura kuri 68 ubusa ubusa 70 ubusa ubusa nshimire abatumire twasangiye kino kiyago nshimire namwe mwese mwaduteza abiri mediatrice ndikumana nije nabategura isanganiro ry'imiryango cuno munsi naho ubutaha
cyari kiganiro isanganiro ry'imiryango.